SH Music. Asra Panda B. Nenda hiro mumi shuga babona kutindi kwanga. Nenda hira tinkubiha mutimo kagutwara. Iwe ndia kukunda burizoba kukunde kokori. Ndia gumahori, I will be there for you. Kunde kokori, Ndiagu mahori, I will be there for you. Kunde kokori, Iwe noto nyanko bochi, Tinku viha ndio wawe weka. Kundo yawe ni nyinji, Eizwire yona. Ambire yokunda nitondikora nitondikora mutima kwanje no kwawe gona gona mbere de chenjo mu mutima kwawe nture yoko ndahira tindironda yo dizo ndyaguma kwinaho yenda ngumbe ndyo wawe ni buryo wanje wanje. Ndiagu mahori, I will be there for you. Kukunde kokori, Ndiagu mahori, I will be there for you. Kukunde kokori, Ni mudia kukunda burizoba, burizoba. Bandi tinkubenda, tinkubenda. Na kuharukundo yanje twara, jitware yona. Iwe ndia kukunda burizoba, burizoba. Abandi tinkubenda, tinkubenda. Na kuharukundo yanje twara, jitware yona. Ndiagu mahori, I will be there for you. Kukunde kokori, Ndiagu mahori, I will be there for you. Kukunde kokori, Ndiagu mahori.
I love this one. This one.